Iyi Mova ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Muri studio 18 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha.
Jewe ndafise umwana nashaka gutanguza kwishure ariko nisunze ndafise ubwoba cyane ku bintu babiganda bivugwa hirya no hino kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka ku nguvu.
Uyu ni umwe mu bavyeyi w'umurundi bavyeyi b'abarundi baba mu nkambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania afise amakenga ku bijanye no kwigishwa kw'abana biwe mu gihe botahuka mu Burundi giturumbuka. Nimwe mu nkuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini. Anayandi makuru avugwa mu karere turabashikiriza. Kaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Turayahera muri Zimbabwe. Robert Mugabe yahoze ari perezida wa Zimbabwe, bitekanijwe ko afubwa mu mpera z'indwi inyuma yaho ikiziga ciwe kizoba cavanywe muri Singapore aho yafiriye ku munsi wa gatanu. Aya makuru yashikirijwe n'umuvugizi wa perezida jo ku munsi w'Imana. George Charamba yashikirije ko ikiziga ca Mugabe citezwe gutahukanywa muri Zimbabwe ku munsi wa gatatu w'indwi dutanguye, akazoca afubwa ku munsi w'Imana. Ariko ikibanza azohambwamwo ntikiramenyekana mu gihe umuryango wa Mugabe na leta ya perezida Emmerson Mnangagwa batarumvikana nimba yofubwa mu itongo ryiwe mu buraruko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Harare canke ku cibutso c'ababohoje igihugu kiri ku murwa mukuru. Mnangagwa yategetse ku munsi wa gatanu ko Mugabe agandarirwa ariko ntiyatomora igihe ico kigandaro kizomara. Mugabe yapfuye afise imyaka 95 kandi yatwaye igihugu cya Zimbabwe imyaka 37. Riek Machar arwanya leta ya Sudan y'umanuko yitezwe mu rugendo rwa mbere i Juba ku murwa mukuru mu biganiro na perezida Salva Kiir kuri uyu wa mbere. Nk'uko amakuru iterukanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ryashoboye guhabwa na leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo. Umuvugizi wa leta Michael Makuei yashikirije ko Machar agiye kwicarana na perezida Kiir baganire ku bibazo byose bigisigaye kuganirwa ko mu mugambi w'amahoro. Uyu mubonano uje mu gihe ukwezi kw'icumi na kumwe kumvikanywe ko mu masezerano yo muri 2018 ko habwirizwa kuzoba harabonetse leta ihurikiyemwo bose kwegereje. Perezida Kiir ntiyari bwigere abonana na Machar kuva bahuriye i Vatican mu kwezi kwa kane igihe Papa Francisco yatangaza makungu mu gusoma ibirenge by'abo bagabo babiri basanzwe bagirizwa ibyaha byo mu ntambara. Abantu bashika kuri 20 barishwe mu bitero bibiri mu buraruko bwa Burkina Faso kuri uyu w'Imana ejo mu karere kasinzikajwe n'ubwicanyi bw'iterabwoba. Amakuru ava mu bategetsi no mu gisirikare niyo abitangaza. Imodoka imwe yari itwaye abantu n'ibintu yaciye ku gisasu mu karere ka Barsalogo, igihugu cyahoze mu koloni bw'Abafaransa. Burkina Faso kikaba kiri mu bihugu bikenye ku isi kandi gihanzwe n'imihari y'iterabwoba kuva mu mwaka wa 2015. Kuva muri uwo mwaka abantu barenga 500 baramaze kwicwa mu buraruko n'ubuseruko bw'icyo gihugu, nk'uko amakuru yaturukanijwe n'iturukanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP abishikiriza. Abatalibani bo muri Afghanistan bashikiriza ko batashimishijwe n'ingingo yafashwe na perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yo guhagarika ibiganiro vy'amahoro nabo. Bavuga ko intumwa za Amerika zari zahimbajwe n'ivyumvikanywe ko ni impande zibiri idoha muri Katare mu gitariki 23 z'uku kwezi kw'icenda yari yemejwe ko ariho iyindi ntambwe y'ibiganiro n'iyindi mihari irwana muri Afghanistan byoca bitangura mu itangazo washikirije ejo ku munsi w'Imana uwo muhari uvuga ko utazigera uhagarika urugamba kandi ku Amerika izogaruka mu biganiro vya nkabikunda. Perezida Trump yategetse ko ivyo biganiro vy'amahoro n'abatalibani bihagarara inyuma y'ibitero igitero cabereye i Kabul cahitanye umusirikare wa Amerika hamwe n'abandi bantu 11. Iyo ngingo ntiyashimishije akarere kari karindire ko izo mpande zibiri zitosora neza urwandiko rwa nyuma rwayo masezerano.
Urakoze Aloise kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubutse nshuti mwese ko mwumvira radio Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi ni kuri metero 19, 22, 31, 45. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM murongo w'104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM. Site ya internet nayo ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika naho ni wa mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Tanzania. Mu gihe Tanzania yari kirategura umugambi munini wo guhungura impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta, Mtendeli na Nyarugusu, amashirahamwe yoyo ahamagarira abanyeshure kuja gutangura amashure yo mu mwaka w'2019 arangira muri 2020. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven.
Amashirahamwe Save the Children, Caritas na Plan International aliyakorera mu gisata cy'inyigisho asohoye itangazo rihamagarira abanyeshuri kujya kwiyandikisha ku bwinshi kugira batangure amashuri mu nkambi za Nduta, Mtendeli na Nyarugusu. Amashirahamwe avuga yuko amashuri ni kuri bose kandi umwe wese afise uburenganzira bwo kwiga atakuraba igitsina, imyaka, idini, ubwoko, ubumuga na karere. Muri rusangi bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro cy'Amerika bavuze yuko bafise kenga kandi batera intege nke kujyana abana kujya gutangura amashuri kandi bumva yuko mwanya wari wo wose bohungurwa giturumbuka.
Je ndafise umwana nashaka gutanguza kwishure ariko nisunze ndafise ubwoba cyane ku bintu babigenda bivugwa hirya no hino kuko bavuga yuko twashobora guhunguka giturumbuka ku nguvu. None rero ibyo bigashobora kuntera intege nke byo gutwara umwana ku ishure. Natwe ababyeyi dufise ubwoba ku ibyo bintu. Twese nta migambi usanga turiko turarangura isani yahagaze bivanye nuko kuntu bagenda bavuga yuko bashobora kuduhungura. None rero turafise ubwoba cyane, hanyuma n'abana nyine bako batwiheza bakabona yuko dufise ubwoba twebwe ababyeyi. Ukacusanga rero nabonyene aho bari baguma bafise ubwoba bivanye nuko natwe baturavye babona yuko dufise ubwoba.
Bengu ko tubibona turarindiye kubera batwemereye ko abanyeshuri biga, turarindiye ikizovamwo ntavyo tuzi twe kuko nta ngingo dufise nta kuntu twobimenya. Turarindiye ico bazo tubari impungenge ntitwozibura kuko abana ntibaca biga neza, abazo kwiga nyene bashuye amaso kubera atamahoro bazo bafise mu mitima biyumvira ati umwanya n'umwanya baratwirukana.
Hari ubwoba bwinshi kubera ibyo bihuha bariko baravuga. Ababyeyi bamwe base kwandikisha n'abana no kuja kubandikisha no kwidadira nyine na kubandikisha gusa ati nibamara kutwirukana nta kundi tuzokwemera ibyo nyine.
Ni ukuvuga genda afise abana bane biga ariko kweri ibihuha n'ubwoba ni byose ngaha n'ukuri n'amagogwa. None nk'ubu nk'aba bana bo barambaza bati none nk'ubu ko bariko baratwirukana bagomba badukubita inkoni naho uvuga ngo tuje ku mashure ubona bigenda gute, ubona tugiye kubaho gute ko tugowe hirya no hino. Cyo nkora ndabaremesha ndavuga ati twihangane mugabo nagiye ubwanje ndafise ubwoba bw'ibi bintu ngaha ayi tubona kandi twumva n'ukuri ni hatari biragoye.
Abo bavyeyi bavuga yuko naho bahagaritswe umutima n'uwo mugambi wo guhungura impunzi ku inguvu ariko nibikoresho navyo ni kimwe mu bibazo bihangayishije abana babo
ndavuga iyo mwaka w'ishure utanguye turiko turaraba neza ibibazo kanini usanga abana bakene bikoresha cha mbere hanyuma ugasanga abana ni mpunzi hasabwa ko baronka ni uniform impuzu zo kuja kwishure rero usanga nibikoresho byabo nk'amakaye n'amakaramu bidashobora kuboneka na cyane cyane mu mwaka tusanzwe tubona menga hari ibibazo bitandukanye cyangwa kintu twizera neza k'abana bacu bazo kwiga bikagenda neza
n'ubuto bw'abavyeyi hari igihe usanga bamwe batifise akabura nk'uduhuzu utuyebo n'amavuta yo kwisiga ugasanga umwana asa nabi bari bakwiye kubaha uduhuzu n'ibindi bintu bama batanga ku ishure bakabaha abana bose bareka kuryanisha abana twumva ngo kuri se ibyo babahaye kuri undugu ntibigeze babaha ugasanga abana bariko baratukana no mwibarabara
n'amashuri agiye gutangura twege nk'abavyeyi abana benshi usanga bafise nk'impuzu nkeyi kandi nta maniforme sinzi gituma batana bahana iforme kandi arabanyeshuri nk'abandi kandi azi umwana impuzu agiye yambaye usanga yacafuye n'amasabuni bakayatwima ntibayaduhe nk'uko bikwiye
kandi bafise icyo basaba leta ya Tanzania na HCR
nini icyo dusaba leta ya Tanzania nk'uko batwakiriye turi impunzi barekwe kutworohereza abana bakiga batekanye bafise umutima ugumye uri hamwe bakaraba uko nyine bo bigenza kugira ngo abana nibahebe kwiga ku ishuri ko nabo nyine bagiye ku ishuri bumva ibihuha byinshi ntibakurikirana n'ishuri ntibakwiye kutworohereza abana bakaronka amahoro bakiga tubona ko menga n'umujuraguriko bamwe titangura ishuri abandi ni kwirukanwa twebwe twabuze icyo dufata n'icyo tureka ne twokora iki hagati y'ibi
icyo twasaba hanini mu njamake twagoma umutekano kwanza ukwiye tukamenya niyo turiko turaja tukamenya ko tuzoguma mu nkambi cyangwa tukamenya ko nyine ari kugenda kugira ngo abana bacu ntibwo baratumwanye ngo bagana ku mashuri baze bigire tuzoba tukugutya canke nemba ari kugumana hanyene twagomba kumenya neza ko twokwigumira ngaho kugira ngo tugume mu mahoro nkuko byari bisanzwe
twabasaba kweri bakagira nti bakaturosa ahantu nyine twoyicara abanyeshuri bakiga bakareka kwiga bashuye amaso natwe abavyeyi tugaturiya mu mitwe abana bagaturiya icyo kiri kuri abo badukurira ngo dushikire imbere bakabidusabira ahantu twoyicara tugatekereza
igikorwa cyo kwandikisha abanyeshuri batangura kizorangira tariki 20 z'ukwezi kw'icyenda hategekanywa yuko abanyeshuri barenga 10,000 bazotangura amashuri mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi icivugo cyandikwa cy'abanyeshuri nisubira ku ntebe y'ishuri kandi ugumeye kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi ry'Amerika
urakoze cyane James Jovini kuri iyo nkuru tukivuga kubijanye n'inyigisho Umurundi yigisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Professeur Leonce Ndikumana akaba yigisha muri Kaminuza ya Massachusetts aheruka gutegwa agateka yashizwe mu rwego rw'abigisha bikirenga no kuvuga distinguished professor mu Cyongereza ari mu Bwongereza muri aka kanya aho yagiye gutanga ibiganiro muri Kaminuza ya SOAS yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari mu Bwongereza kwije mu Amerika
Jewe ni Twaleonce Ndikumana ndi Murundi navukiye mu Burundi muri commune Vugizo a province Makamba hamanize mu Burundi ncandabandanya muri Amerika hama rero ncambananya gukora cyando hakazi muri Amerika muri université yitwa University of Massachusetts iri muri ville yitwa Amherst muri université mporamwe bahera ku ntera gateka barampa baranyugura intuze ipete banyita distinguished professor nahora ndi full professor urumva rero iyo niyo pete ya nyuma muri professor yiwacu muri université yabaye iteka rikomeye kuri jewe ku muryango wanje nibaza ko nabagenzi babishimye je kuri jewe byampaye ingufu z'ukubandanya nkora kurusha nkuko nahora nkora cyane kare bikaboneka yuko muri akazi k'ubwarimu n'ubushakashatsi iyo ugize umwete ugakora neza hanyuma ukagira n'Imana Imana ikaguhamagara ukashobora gukora iminsi yose rimwe na rimwe hazogera igihe bagushimira bikaboneka yuko ibyo wakoze ari biteyiteka
none muri kaminuza ya Massachusetts mutanga yahe masomo
je muri University of Massachusetts rero ningisha ibintu vyiterambere hanyuma nukuvuga ni na masomo yigisha abanyeshuri ingene ibihugu biva mu bihugu bitera bije imbere uko imyaka yongerekana tugasigura ingene ibihugu bimusanga biko bitera imbere binyaruka ibindi bidatera bikabigora bikabagora tukabigisha kandi ni n'amapolitike ibihugu bishobora gukora kugira ngo bishobora kubandanya bitera imbere ibintu byo kugira ngo ingene ukomeze ibintu by'umutahe ukomeze ibintu byo gucuruza ukomeze ibintu bya industry komeza ibintu by'ubwirimizi ibyo nivyo nigisha haya makani nkigisha ibintu bita macroeconomy n'ukuvuga kwiga ingene igihugu cyose ubutundi bw'igihugu bwose bugenda ukigisha ni n'amapolitike leta ari ministere ya y'ubutunzi ari banki centrale banki y'igihugu ingene bakora kugira ngo ibiciro ntivyongerekane cyane abantu bashobora kuronka akazi haya ushaka abikorera utwabo bashobora gukora neza ibyo je nivyo nigisha
Nkora ubushakashatsi imbere ya kino kiganiro nabonye yuko wakoreye cyane amashami anyuranye y'umuryango wabibumbye uyaha ibyegera akorera ibyegeranyo biyafasha kumenya uko byafasha ibihugu binyuranye ku isi mu iterambere ryabyo nk'Afurika nabonye nawe warayikozeho cyane niki gituma Afurika idatera imbere
Ego nkuko bivuze jewe naronse akanya ko gukorera muri mwishiramwe ry'unzu bumwe ari cyo bita Nations Unies narakoze kandi no muri banke ya Afrika ibyo by'iterambere cyo bita Bank African Development cyo gihari kiri muri Tunisia muga igihe ntangwe gukora muri Nations Unies n'icyo gihe nakorera muri Ethiopia naronse akanya ko kubona yu ingene guteza imbere igihugu bigoye kucyo gihe twarakoresha amanama y'aba ministre bajeje ibintu by'iterambere y'aba batwara ama banki centrale kuko nacambona yuko uko ibintu tuvyigisha mu ishuri hageze kubikoresha biragoye kuko usanga ibihugu vya Afrika nubwo ofisi cyo byiyumviro byiza kenshi usanga bidafise uburyo bwo kugira ngo ayo migambi bwateguye bishobora kuyarangura bisaba kuba kamabarabara bisaba kuba kamashuri bisaba kuba amahinguriro ibitaro ugasanga rero ibihugu bya Afrika cyane birakenye umutahe kugira ngo birangure imigambi byakoze kuko usanga kenshi mu bihugu byose je nakoreyemo mbona muri Afrika birafise imitahe imigambi imeze neza barazi ingorane bafise bakaba bazi icyo bashobora kugira ngo izo ngorane bazitorere umuti mugabo kenshi babura uburyo
dusubire mu Burundi igihugu cyakwibarutse niki cyakorwa kugira ngo uburezi mu Burundi butere imbere
ego urakoze cyane cyuvuze ni jambo rikomeye gose kuko ibihugu byose bibona byateye imbere byaciye kubanza gukomeza ibintu by'ukwigisha mu Burundi icyo noshora kuvuga nuko Burundi bwarateje imbere cyane ibintu byo mu ndero kuko ndavye igihe je natangura ishuri y'intango ku banyeshuri nka 10 bahejeje umwaka wa gatandatu warasanga ari nka babiri bagiye muri mu mashuri yisumbuye kuko nta bibanza byariho kandusanga rero jenda hari abantu benshi twiganye bari ncabwe nke gose mbwa batashobora kugenda mu mashuri yisumbuye hubera nta bibanza byariho wasanga baraje batoya abana batatu bango bagiye tuba dutoye turindwe tugiye mu Rutovu baratora nka babiri bagiye muri seminari abandi bagiye muri atene nibiki mbwa ugasanga benshi bari baciye ubwenge barasubiye mu mwaka baragerege baheba kuba ataburyo bafise bwo kuronka kuja kwiga urumva rero mugabo ndavye ubu ndabona uko igihugu cyarateye imbere gose mu gutanga mu kubaka amashuri usanga ubu mu Burundi aho giye hose komine yose ifise amasegondere abiri atatu ico bica bituma abana bashobora kuja kwiga hafi muhira
Professeur Leonce Ndikumana ndabashimiye cyane kuba mwigomwa akanukanya mukaza kwijwi rya Amerika
urakoze gose hanyuma nashaka gusezerana nawe ko baratwumviriza mugira amahoro
Arakoze mugenzi wacu Veniste yagiranye ikiganiro na Professeur Leonce Ngendakumana ho mu Bwongereza Tuchari mukarere k'ibiyaga binini tuje mu Rwanda aho leta zunze ubumwe za Amerika zafashije abanyagihugu bo mu karere ka Bugesera kuronka ibiro by'ubuvuzi bifise ibikwiye byose. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi yarari mu rubanza rwo kugurura ivyo biro aho umushikiranganje w'amagara y'abantu na ambassadeur wa Amerika bari bari. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi turi kumwe ku murongo wa telefone. Assumpta, uraho neza?
Ndumva mumva nabi cyane cyahantu mu murenge wa Ruhu wari mu karere ka Bugesera hafi y'i Burundi. Ndumva amahezo atameze neza, ndumva nakumva niba ari kuyumva nakubwira ko ari igikorwa Minisiteri y'Ubuzima yatangiye cyo gufungura za poste de sante kugira ngo borohereze abaturage kujya bivuriza hafi. Ni igikorwa bateye inkunga n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba baza bubakira amaposte de sante 8 ariko zizajya zikora ibintu byose, abagore bakazajya bahabyarira, bakazajya bapima indwara zose kandi igisubizo kikaboneka ku kanya.
None izo poste de sante zaje gukemura ikihe kibazo, ibihe bibazo bihiri muri ako karere? Ndumva umurongo wa telefone utadukundiye nkuko Santari yabivuze, aho karere ntikameze neza. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka dukomereze mu karere k'ibiyaga binini. Bamwe mu bacuruza amafi n'ibindi byava mu bihugu bituranye nka Uganda barahagaritse imirimo yabo, abandi bimurira iyo mirimo y'ubucuruzi bwabo mu gisagara cha Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abagikorera mu gisagara cha Rubavu bariko n'abanyegoma n'aba baganiriye na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana tubatega matwe.
Iyo uganiriye n'abacuruzi batandukanye bo mu karere ka Rubavu baguha ubuhamya bw'ibura rya bimwe mu bicuruzwa n'izamuka rya bimwe mu biri ku isoko. Muri rusange bavuga ko imikorere ya benshi yahungabanye ndetse bamwe bahitamo kubihagarika.
Shereho byarazamutse, ntabwo ngira ko byari bimeze.
Bo turaje urana mbere ikiro byari hanze. Ariko mujye kurangura ikintu ugasanga burije igihumbi, burijeho bibiri. Ubwo rero ikintu burijeho bibiri nawe uraza ukagusha basikukaho nk'isengisa. Nizeba ko numva uba barabyurije. Ariko tugiye ukabaza abarangura nawe ko twasanze ibiciro byarazamutse byarahinduye. Ubwo natwe rero tugurisha ibiciro bigahinduka gutya.
Kubera ikibazo niyo cyavugaga wenda ko ari idolari, twavuga ko ari iki koko, ujya kurangura ukabona duzeni ihagaze 2700 ugasanga ejo yageze ku 8, ejo ndetse yageze ku 8.5. Uko umuntu arangura rero nawe ni kacuruza. Ari abaturanguza turagenda bakatubwira ati twasanze imari ihenze. Ubwo niba kubwiye tenda igiciro cyagihagaze 8, tugasanga cyageze ku 9, natwe turangura uko igiciro gihagaze tugacuruza.
I'm going to go to the house. Ngo mu Buganda bafunze bajya kubikura. None ukora ko mu Buganda rero bari bafite wenda babakora icyo ducupa. Urumva ko babibasaba depanse nini mu gihe bazifitaga bambuka bajya mu Buganda basaba kuzenguruka. Upfa kubyakira ukagendana n'igihe. Ukiruka gusumba iterambere. Ibyo Leta ishaka ukagendana na Leta.
Ifungwa ry'umupaka uhuza u Rwanda na Uganda rimaze amezi 6 riza kwisonga mu byakomye mu nkokora ubucuruzi bw'abatari bake. Bamwe baretse gucuruza ibyavaga Uganda batangira gucuruza ibikomoka mu Rwanda cyangwa ibiva mu bindi bihugu, abatarashoboye ibyo baricara. Icyorezo cya Ebola kimaze umwaka kigaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo cyahungabanyije ubucuruzi n'imibereho rusange bya benshi guhera cyagaragara mu mujyi wa Goma hagati mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Ni nyuma y'uko u Rwanda rukajije ingamba ku mipaka iruhuza na Kongo maze bikagabanya urujya n'uruza kuri iyi mipaka. Ku ruhande rumwe abaguzi baragabanutse ku kigero gifatika nk'uko aba bacuruzi twaganiriye babivuga, bituma n'igiciro cya bimwe mu bicuruzwa nk'ifu y'imyumbati kigwa.
Cyokora wenda nk'ikintu gituma amafaranga cyane abura, ashobora nko kubura ku bacuruzi cyane cyane. Mubaye amavuta y'inka abakomani bo bazaga kuyagura kubera ko baba batinya ya mukorogo yabo ku isi gutwara turuhinja. Ariko kuvuga ubona nk'umupaka bawufunze nta mukongomani waza barambuka ariko si cyane. Tujye nka wa wundi ufite intege nkeya atazi
kimwe nuko n'umunyarwanda afite intege nke itari kuhatiriza ntabwo ajya muri Congo kuko tubisarura amafaranga mu banyamahanga
amafaranga yose agaragaze amafaranga ngo yabonekaga mu mwaka washize
ese simbona ucigatiye amafaranga
ibihumbi 80 umunsi wose
ubwo nk'izi saha waba umaze gukorera angahe
habonetse na 500 ku byabagombaga biharirwa ntago 800
ku munsi
umwaka ariko ngo washize ariko
none ubu ngubu ku munsi urasanga ari 80
gukengeje
ubona biterwa n'iki
ni amafaranga yabuze mu gihugu amafaranga mu gihugu yarabuze
abafunze n'imiryango babonye bibananiye hari abuzi nayo babihagaritse
ni benshi abakenye ni benshi
ni nk'abangavu
ni benshi cyane aho ni hafi ya bose ni hafi ya bose natwe ahubwo tuzakinga
usigaye muri bangahe
ahangaha abafatika ndonyi nk'ababiri abafatika ni nk'ababiri rero abandi bose ngo wababana ntabaga hari nk'amadepo nka 12 nka 13
nta mafaranga akiboneka byatewe n'iki abaturage nta mafaranga ari kubonekamo none se iyo amafaranga abuze bihita bigaciro
cyane ndetse umuntu uza toni tubwe 30 akamucyumwa agacuruza mu toni nka 10 akagucuruza ibiro nka toni ku munsi ndabona ari gucuruza nka 500 ku munsi uko nta mafaranga nk'ubu ku mashini wakoreraga nka 5 ku munsi ariko ni 2500 bibiri akigenda
ubona nko ku kiro haragabanyutse amafaranga angahe
ku kiro cy'inoza cy'ubuntu ubona kiro ni 600
kandi cyahoze ari angahe
mbese buno cyaba kigura 200 none ni 600 kandi ntabwo ntikibona n'abakigura
bamwe mu bakoresha imashini zisya ibinyampeke bakorera ku madepo yo muri mbuga ngari mu murenge wa Gisenyi bavuga ko nabo batagikora nk'uko bakoraga kuko abakiriya babo b'imena babaga ari abanyekongo kuri ubu batakiza ari benshi nitwa Claude Ganza Munyamagana mukomeze kunugirwa na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika
urakoze Claude kandi naho abantu indwi nibo bakomeretse abandi batatu barapfa mu gitero abayagwanyi baba mayimayi bagize mu ntara mu mihanda itandukanye y'abanyamurenge muri sekitere y'Itombwe iteritwari ya Mwenga intara ya Kivu yepfo igisirikare cya Congo kiraba mugenzi wacu Vedast Ngabara tubwira ibindi
abagwanyi bo mayimayi bayobowe na General Kibukira Mutetezi bakunze kwita Ebwila afatikanyije n'abagwanyi b'Abarundi ba FNL kuva ku mugoroba wa gatandatu n'uyu munsi w'icyumweru bagabye ibitero bitandukanye mu mihana y'abanyamurenge batwika amazu bica abaturage ndetse banyaga n'inka nk'uko bitangazwa na mutware Rwakuranwa umuyobozi wa lokalite ya Nkanku
ejo ni mugoroba wa saa 10 n'ibiri hafi za 12 nibwo baje binjira mu muhanda wa Njanja baratwika baraturage bajyana baratambuka bagera mu Kurambo baratwika baratambuka bagera ku Kirundi aho bita mu Marundo baratwika aho bane umuturage uri kugenda batwica baramagara zamuka none ku gitondo bagera aho bita mu Kivundu baratwika nica abantu none mu gitondo barafa bagera aho bita mu Ijanda baratwika basanga inda ku misozi bagashorera
abo muzi bakomeretse ni bangahe
kuvejo hakomeretse abantu barindwi bamaze gupfa abantu 3
tuvugana n'umuyobozi w'abagwanyi bo mu mayimayi General Bwira yabwiye Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ko impamvu zitatu abagwanya yobuye bagabye ibitero ku baturage b'abanyamurenge ari uko imihana y'umuturambo mu Marundi batwitse yarimo abagwanyi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bashinja ubugizi bwa nabi General Bwira yagize ati bishe abaturage bo bakongomani 11 bafite imyitozo ya gisirikare mu mwana w'umuturambo Marunde yo gucamo igihugu cya Congo basahuye abaganga batagira imipaka abanyamurenge bahakana ibivugwa na General Bwira ahubwo bakamushinja yuko ari abanyapolitike bamukoresha kugira ngo yangaze abanyamurenge kuko sibwo bwa mbere abagabyeho ibitero Chef Muhire Meshaki n'uwo muri lokalite ya Turambo Ebwira ashinja gucumbikira abagwanyi
cyatumye atera imihana ni bwa bugome bavukanaga kuva kera muri 1994 igihe batangiye kwica abantu muri Murere igihe bicaga bamushishi twadupangiye bande igihe bisha abanyagatongo twadupangiye bande igihe bisha abanyamugongo twadupangiye bande igihe bisha abanyakirumba twadupangiye bande izo rero ni ibinyoma bizambajyura
Chef Mutware Rwakuranwa avuga yuko abo bagwanyi bo mayimayi babateye banyura hafi y'ibirindiro by'abasirikare ba leta ya Congo FARDC mbere yo gutwika imihana yo mu Marunde na Kivogegwa ariko abasirikare ntibatabara
iyo imihana yahiye ya twitwe iri hagati y'ayo makaya gisirikare n'indi kirenge hari kaya gisirikare aho watwitse n'undi mukivendorwa n'indi kaya gisirikare n'umutunzi
tuvugana n'ubuyobozi bwa gisirikare buvuga yuko bwatabaye kuri kino cy'umweru busanga abagwanyi ba mayimayi bahunze berekezanya bindi. Ubuyobozi bwa societe civile muri kano karere k'imisozi miremire buvuga yuko abagwanyi ba mayimayi mu gihe cy'ukwezi kumwe bamaze kwica abanyamurenge barenga 10 ndetse banyaga n'inka zirenga 2000 muri secteur ya Rulenge, Itombwe, Nganji ndetse na Tanganyika. Vedaste ngabo kugijwe ya Amerika uvira mu ntara kivwa majepfo.
Bakoze Vedaste nashimira mwe mwese banyuhanye bijwe ya Amerika mwateza matwi ya makuru yo kuri no sanda shimira naba bigenzi banje hano kwijwe ya Amerika badushikiriza makuru havugwa mu karere k'ibiyaga binini na hirya no hino ku isi hano yaturangirije ibiganiro na makuru mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimira ndabifuriza umunsi mwiza mukomeza mwumviriza radio ijwi ya Amerika. Shining, and I know you wanna stay, yeah. Time.